Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho mudusanga kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi rya Amerika mu karere ka Kisoro. Muri Uganda ho turi kuri 88.9 Radio Ijwi riyobora. Waishatu radio yacu vyo ya kadomu.com ni urubuga rwacu musanga ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru ya kakanya. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, Cornelius ku buhanga bw'ibyuma, Jedene Cyubahiro ku bugenzuzi bw'amakuru, n'abagenzi banjye bandi. Ingingo z'ingenzi mu Burundi kuri uyu wa mbere: habaye amatora ya bagize urwego rw'abahuza bo ku mitumba n'amakaritie.
Uvuga ko ari nka sentare ku mutumba kugira bahuze abafitaniye amatati. Ntawe bihuriye rero nawo kuri umuntu. Kuri umutumba nawo mu ntwara biratandukanye. Abahuza ariko baratorwa uno munsi niwe zishatangura gukora ku kazi abo bashinja ntahe bakora bakora.
Ernest Nkurunziza n'umunyamabanga w'urunani FORSC mu Burundi. Nanone mu Burundi, umwaka mushya w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere. Muri Nigeria, abantu bitwaje imbunda bisha abakozi batanu ba senateri Ifeanyi Uba muri leta ya Anambra. Umwami Karoli wa gatatu w'Ubwongereza kuri uyu wa mbere yagejeje ijambo rye nk'umwami ku bagize inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Izo nkuru n'izindi ni mukanya. Amakuru tuyahereye kuyo hirya no hino ku isi. Muri Nigeria, abantu bitwaje imbunda bisha abakozi batanu ba senateri Ifeanyi Uba muri leta ya Anambra. Senateri Uba we yarusimbutse kuko yari mu modoka y'umutamenwa. Fidel Niyongabo arakomeza.
Umuvugizi wa senateri Ifeanyi Uba, Kame Obona, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko ico gitero cakozwe ku modoka zari ziherekeje senateri Ifeanyi Uba. Yamara yarashoboye kurusimba kubera yari mu modoka itamenwa n'isoro. Obona yatangaje ko yari mu modoka imwe na senateri Uba igihe abantu bitwaje ibigwanisho bayitera, mu byavuga ko bariko bagerageza kugandagura uwo musenateri. Igipolisi cyatangaje ko kiriko kiratohoza ibyerekeye icyo gitero, ko kizotanga ibyarivuyemo inyuma yaho. Abantu bitwaje ibigwanisho batazwi barakoze ibitero bitari bike ku banyapolitiki, inteko zijejwe umutekano, hamwe n'ibibanza bya leta mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Nigeria, aho abashaka kwiyonkora kuri icyo gihugu babarizwa. Leta ya Nigeria yagiriza umugwi w'abashaka kwiyongora ku gihugu Indigenous People of Biafra, IPOB, mu mfunyapfunyo ko aribo bakora ivyo bitero hamwe n'ibindi bikorwa vy'ubugizi bwa nabi mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Yamara umugwi IPOB urahakana ivyo birego, ukavuga ko uri gukoresha uburyo butari mw'inguvu kugira ushike ku migambi yawo.
Urakoze Fidel Niyongabo. Imvura imaze iminsi igwa muri Cameroon hafi y'umupaka w'icyo gihugu gihana na Nigeria na Chad, imaze gusenya ingo nyinshi isiga n'ibihumbi by'abaturage badafite aho baba. Oriane Tangishaka arakomeza.
Abagira neza harimo abayobozi b'amashure, imisigiti n'amasengero bariko barakora uko bashoboye kugira bafashishe abo bantu uburaro bw'agateganyo. Imvura idasanzwe imaze iminsi igwa mu kigwati cy'ubudandaji n'uburimyi cya Mokolo kiri ku mupaka wa Cameroon na Nigeria. Abategetsi muri Cameroon bavuga ko Mokolo, umugwa mukuru w'akarere ka Mayo Tsanaga, ukomeye cyane ku butunzi ku mupaka wo mu buraruko hagati ya Chad na Nigeria. Umuvugizi w'abateshejwe ingo zabo n'iyo myuzurire, Haman Adama, mu karere ka Mayo Tsanaga, avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko bararondera uburaro mu mashure, ibitaro, amasengero, imisigiti, mu bisagara hamwe no mu bigwati bitashikiriwe n'isegenya. Leta ivuga ko kimwe mu bituma haba imyuzurire myinshi ari ukubera ibihe by'imvura yo muri kino gihe, hamwe n'amazi ava mu nzuzi ziri hafi yaho za Chad na Maga.
Urakoze Oriane. Tugiye muri Uganda ho icyo gihugu cyishyuye igice cya mbere cy'indishyi cyategetswe kwishyura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera uruhare cyagize mu ntambara yabaye muri iki gihugu kuva mu gihumbi cy'1998 kugeza mu 2023. Fidel Niyongabo arakomeza.
Leta ya Uganda yarishe imiliyoni 65 y'amadolari igice cya mbere cy'imiliyoni 325 y'amadolari yategetswe kuriha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu rubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashingishije muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane mu mwaka w'1999 yasabye sentare gutegeka Uganda kuriha imiliyari 11 y'amadolari y'indishi y'akababaro ku bantu bishwe, ibyasambuwe n'ibyononywe mu bijyanye n'ubutunzi muri rusange. Iyi gisirikare cya Uganda cigarurira ibice bya Kongo mu myaka y'1990. Umuvugizi w'ubushikiranganji ujejwe ikigega muri Kongo, Apollo Munginda, yemeje amakuru yuko Uganda yarishe igice cya mbere cy'indishi y'akababaro ku itariki imwe y'ukwezi kw'icyenda. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya nawe nyene yabyemeje. Sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane mu ngingo yayo yafashije mu mwaka w'2005 yavuze ko Uganda yarenze ku mategeko mpuzamakungu mu kwigarurira ibice bya Kongo, hamwe no mu gufasha iyindi mirwi yitwaje ibigwanisho mu ngwano yabaye muri Kongo kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2023. Iyo sentare itatura amatati hagati ya Leta kandi ingingo zayo ari ntabanduka kandi zidashobora kunguruzwa, yategetse Uganda na Kongo kuganira ivyerekeye indishi y'akababaro. Mu mwaka w'2015 Kongo yabwiye iyo sentare ku biganiro vyayo na Uganda vyahagaze. Abacamanza bayo baciye bafata ingingo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yuko Uganda yoriha imiliyoni 325 y'amadolari mu kiringo c'imyaka 5 mu gutanga imiliyoni 65 ku mwaka kuva mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka.
Ingabo z'intara ya Tigray zimaze iminsi mu ntambara zirwana n'ingabo za Ethiopia zatangaje ko zigiye guhagarika iyo ntambara kugira ngo zitabire ibiganiro by'amahoro byateguwe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Nanone Fidel Niyongabo.
Abategetsi b'intara ya Tigray basohoye iryo tangazo mu ijoro ryo ku munsi w'Imana, ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bisubiye kuremera impande zitana mu mitwe. Ni nyuma kandi yuko ingwano hagati y'izo mpande isubiye kwaduka mu kwezi guheze igahagarika agahengwe kagereranye kari kamaze amezi atari make. Abategetsi b'intara ya Tigray bari banebaguye utwigoro tw'uguhuza impande zose tw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika tuyobowe n'intumwa idasanzwe yawo Olusegun Obasanjo. Leta ya Ethiopia yari yatangaje ko yiteguriye ibiganiro hariho hose n'umwanya uwo ari wo wose kandi atabibanje gusabwa. Yamara abategetsi ba Tigray bari basabye ko Leta ya Ethiopia isubira kuronsa ibintu ngenderwa ko abanyagihugu baba muri iyo ntara no gukura inteko zayo mu gihugu cya Eritrea. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragize uruhara rukomeye mu guhuza impande zitana mu mitwe. Amerika ishyirahamwe mpuzamakungu n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya birakira neza ibyatangajwe n'abategetsi b'intara ya Tigray. Yasabye abategetsi ba Eritrea n'abandi itadomye ko urutoke guhagarika gukokeza kugira intambara hagati y'impande zitana mu mitwe ibandanye. Ingwano yasubiye kwaduka hagati y'izo mpande yasubiye gutuma ifashanyo zijejwe gutabara abanyagihugu baba mu ntara ya Tigray zidatangwa.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken ni intumwa yoboye bategerejwe muri Mexico mu rugendo rugamije kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi, umubano wajemo igitotsi kubera ikibazo cy'abimukira. Fidel Niyongabo akomeze.
Bitegekanijwe ko Blinken abonana na perezida wa Mexique Lopez Obrador hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ico gihugu Marcelo Ebrard. Abo bategetsi bashaka kuganira ku bijanye n'imigenderanire mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyabo hamwe n'iyindi migambi bashimikiye ko iryo harimwo nk'ibijanye n'abimukira hamwe no guhagarika ibiyayoramutwe byinjizwa muri Amerika bivuye muri Mexique. Umubonano hagati ya Blinken na perezida Obrador uzoba ubaye amezi abiri nyuma y'uko perezida wa Amerika Joe Biden abonanye na perezida Obrador mu biro vyiwe Maison Blanche. Ico gihe perezida Biden yavuze ko ibihugu vyombi bikeneye gusubira kunagura imigenderanire hagati yavyo. Abategetsi ba Amerika batangaje ko abantu binjira ku butaka bwayo mu buryo butarekuriwe n'amategeko bavuye muri Mexique batumye imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi itosekara. Ibyo bihugu ntibyumvikana kandi ku migambi ijanye n'amasoko ntanganguvu. Amerika yaranebaguye ingingo y'igihugu cya Mexique yo gufata mu mugongo amasosiyete ajejwe amasoko ntanganguvu agenzurwa na Leta, ivuga ko birenga ku masezerano y'ubudandaji ibyo bihugu byombi byagiranye.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muge no kuri Waishatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Mubiaga bigali byo muri Afrika turahera mu Burundi aho kuri wa mbere mu ntara zose z'igihugu habaye amatora y'abagize urwego rw'abahuza bo ku mitumba n'amakartier. Leta iravuga ko urwo rwego ruzaba rushinzwe guca imanza no gukemura impaka ku mitumba mbere yo kwitabaza inkiko. Inkuru turayikesha Pierre Claver Niyonkuru.
Ishyirwaho ry'abahuza ku mitumba n'amakarte agize Burundi rije gukuraho urwego rw'abashingantahe mu gihugu, rifise intumbero yo kugabanya amatati yo mu kibano nk'uko biri mu itegeko rishyira urwo rwego riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Umutumba n'amakarte wose mu girenga 2900 iri mu gihugu ubwirizwa kwitorera abahuza 15 barimo abagabo n'abagore. Ahejeje gutorera ku mutumba iwabo mu ntara ya Kayanza, umushikiranganje mushasha w'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere Martin Interetse yasiguriye abamenyesha makuru igikogwa nyamukuru c'abahuza batowe.
Bavuga ko ari nka senta yo ku mutumba kugira bahuze abafite ya macarte ntawo bihuriye rero nabo ku mutumba nawo mu ntwara yatanduka. Abahuza bariko batogwa uno munsi niwe zishatangura gukora ku kazi abo bashinga ntahe bahora bakora.
Ikindi gikogwa gikomeye kirindiriye iyo ntahe yo kumugina na matati y'amatongo ari nayo afata ikibanza ca mbere mu manza ziri mu masentare y'intango. Ubutware inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera nawe nyene yagiye gutorera mu ntara avukamwo ya Bujumbura Rural yateye akamo abanyagihugu kabasaba kugumiza ijisho kuri abo bahuza batowe.
Abene igihugu basanze harimwo umwe canke babiri batariko baragendera ibanga igihugu kutunganiza abantu. Abene igihugu bazosaba yuko abo bantu babogozwa hanyuma basubirizwe n'abandi.
Iyo ntayo kumugena niyo izorunga ikimanza zayinaniye mu masentare y'intango. Ico bikoze harabafise amakenga kugwo rwego rwashizweho ku mvo za politike. Ni nka bamwe mu bagize umugambwe SNL utavuga rumwe na leta mu ntara ya Ngozi. Bamwe muri bo babwiye Ijwi ry'Amerika ko ku mitumba 10 y'amakomine 3 ariyo Nyamurenza, Ngozi na Kiremba abaturuka mu mugambwe SNL bankiwe kuja ku rutonde rw'abitoza. No mu Ruyaga mu ntara ya Bujumbura Rurale ni nk'uko abanyagihugu berekanye amakenga bafise maze bituma badatora.
Icyo dutangaje ni uko twasanze abagabo twari twizige bimvuga kuri bose babakomboye babakuyemwo bose.
Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwatangaje ko abo bahuza nibamara kurahira bagatangura amabanga rya bitarike 15 z'uko kwezi kw'icenda urwego rw'abashingantahe ruzoba rufoswe mu gihugu cose. Amashirahamwe yigenga ariyamiriza ico gikorwa co gufota urwego rw'abashingantahe bamye batatura abatase bagaca imanza mu kibano kuva ku ntwaro ya cami. Urunani rw'amashami yigenga Force rubona ko ari igikorwa gishobora gucanishamwo Abarundi. Amashami yigenga arafise n'amakenga kandi ko ashobora kujamwo imvo za politike bigatuma hatogwa abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi gusa. Ernest Nkurunziza umunyamabanga ashingwa bikogwa w'urunani Force kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika ati ubushingantahe no mugenzo nibanga bitazokwigera bizimanga na
twagomba kwibutsa ko ubushingantahe ari banga arakarorero ari umuco nakaranga k'igihugu cy'u Burundi. Kubutakaza no gutibanga no gutumuco no kwishyira mu muzimagiza no kugira urwaruka nk'utunyugunyugu tuguruka tutazi iyo tuja. Ubushingantahe si intwaro ya politiki bushiraho. Umushingantahe mu mico y'ikirundi n'umuntu abantu bose mu kibano ciwe birukira kuko bamushimye ko ari imvuga kuri akunda gutunganiriza abantu ataco asavye.
Abo baharanira agateka kazi na muntu bemeza ko iryo fotwa ry'urwego rw'abashingantahe rizogira ingaruka mbi nyinshi mu kibano. Yamara bakongera ko n'ubundi bari basa n'abarengewe n'urwaruka rw'imbonera kure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara zimwe zimwe. Bibutsa ko kuva umugambwe SNDD-FDD uja ku butegetsi mu mwaka w'2005 wamye uvuga ko urwego rw'abashingantahe atacu rumaze mu gihugu. umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu Kiyago aheruka guha abanyagihugu n'abamenyesha makuru yari yamenyesheje ko abashinga naye atajambo bazosubira kugira acayemeza ko ubwo rwego rw'abahuza ruzogabanya igitigiri c'imanza ziri mu masentare y'intango.
Ubwego rw'abashinga ntahe ni ishyirahamwe, ni ukuvuga ni nka societe civile, tufate n'abantu baragende bagafasha abantu kugira bagire umwumvikano. Kubera hari harabuze nyene iyo ntahe yo kumugina muguno munsi ukuvuga mu zimanza zo mu kibano z'amatongo baracurubanza kujya biri hanyuma wubonye utorohewe ukunguruza mugabo kare ntivyitwa kunguruza ugiye muri senta ushaka wumviriza abashinga ntawe ku mutuba cyangwa kwigira ubwo nyene muri senta y'intango. Mugubu rero ntuzoja muri senta y'intango uterekanye urupapuro bakurugikaye rwo kunguruza.
Ubwo rwego rukukira ubushikiranganje bw'ubutungane ubona bwo bushikiriza ko ari igikorwa gikomeye mu itunganywa ry'ubutungane bwegereye abanyagihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi aho umwaka mucya w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere utangiye mu gihugu havugwa ikibazo cy'amashuri menshi adafite ibikoresho bihagije n'ubucucike bw'abanyeshuri mu byumba by'amashuri. Inkuru turayikesha umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Willy Canes.
Nane zoro cyane kuba nkuye kake kane haba nari ndahashashaye ndahashaka nifuza kuzoronka kazi meza abashuri kaminuza yose nzoyiheza.
Aka kana kakigeme ni kamwe mu bihumbi by'abanyeshuri batanguye umwaka w'ishuri wa 2022 ushira 2023 mu Burundi bo mu mashuri y'intango nshingiro n'ayisumbuye. Cyo kimwe n'abagenzi be bo ku ishuri nshingiro rya ubanza ya mbere bishimiye kuba bahonyoje ikirenge mu mwaka w'indwi ya mbere.
Ngiye kubyifatamo neza kubera ngiye mu windwi numva nezerewe akamwemwe ni kenshi
teguye ko nyinzoza ndavuga utuntu nyine nkatwa mu windwi
nzoza ndi tagufina nyene nsome kaye ndabiborosa ega kubishyira mu mutwe n'imboro ndahimbaye gose ko anavuye mu ziga ni forme za kaki.
Nane zoro cyane kuba nkuye kaki kane nkaba nari ndahashashaye ndahashaka nifuza kuzoronka kazi meza abashuri kaminuza yose nzoyiheza.
Ego vrema urugendo ruracari rurerure no bahandira kuzaraka kwishinga ubwo buhumbu.
Ababyeyi nabo bemeza ko ari hamwe nyene hibanga riheberwa naho ubundi ibikoresho by'ishure byaduze ku rugero ruteye ubwoba.
Nkaje ndebye uburyo mbayeho ntabwo mbona yuko noronka amafaranga kugura amakaye kuko urebye igiciro ni kirekire cyane. Ntabwo twashobora kuronka amafaranga yo kwigisha abana, abana bazokwicara uno mwaka ntabwo bazokwiga kabisa kubera urebye ukuntu tubayeho n'ukuntu igiciro n'ibintu byose biguma biduga. Amakaye yo yararenze yararenze pe
uko tubona tubona umenga ibiciro byarenze hanira uravye umuntu ariko araja kubaza sanfe ugasanga bariko bakubwira ko ari noti ya 2000
kaye impapuro ijana twahora tuyigura amafaranga atarenga igihumbi cyangwa ari munsi y'igihumbi ariko ubu munsi igurwa amafaranga 2000 n'ayandi makaye yose zose zaraduze. Aho ntitugiye kuri uniforme ucuraba rero nk'abantu bari baciriritse benshi n'ukuri bariko barahagarika ibyo gusubiza abana ku ishuri
n'abantu uburyo bwo kubasubiza ku ishuri. Abanyeshuri ntiborohewe mu gushika aho biga cyane cyane bakureye aho amashuri y'indaro yabatumbereye bitewe n'ubukene bw'ibitoro. Aba bavuganye n'ijwi rya Amerika bari ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega.
Ndavuye Karusi ndiko ndagenda muri Kiganda nakoresheje amafaranga icumi ngo tugabanirize ibiciro tukaza turagenda ku biciro bigufiya kuko biradutwara imitahe myinshi kugira dushiyeho tuti
ajye mva i Bujumbura nashima kamba nje kwiga ino onye namera meshe nk'ibihumbi nka 20 twakoresha nk'ibihumbi 10
navuye mwaru ndiko nje Karusi oya nyene biragoye nyene ahubwo nkuraba bagapfuma bapfunguza kubera nyene biratugora nko gusahura abavyeyi nyene namwe murabibona
nje gukoresha
navuye mwaro nkaba ngiye kwiga ibugenyutse ndabona yuko nja gushikayo ngira n'amahera abantekereye yahetse. Ikintu nosaba ni uko icyo gitoro kiboneka bakatworohereza.
Uyu mwaka leta yongereye amafaranga itanga ku munyeshuri umwe mu ndara agaburirwa ariko abayobozi nk'utwariza cy'ibitoke basanga ari nk'ima mu bugaragwa.
Si ibintu bize gukuraho uburemera amashuri yari afise kuko turavye ibiciro ku isoko murengera aho ikiro kigeze ku 3 cy'umuceri biharage nabyo ku 1800 ngeranije nko mwaka uheze twagaburira abana bashika ku 300 nshobora guhura n'amafaranga leta iduha ku munyeshuri. Ayo mafaranga majana munani cyangwa majana 9 akongererezwa nibura iburi no kumwana bo muha basi ni 15 ku munsi
Joseph Nyandwi umuyobozi w'indero mu cibitoke yasaba abayobozi gutahura kigoroka leta mu by'ubukene rimwe
abayobozi bamashuri afite uburaro nuko bagerageza kujya barabi bagerageza kuyakoresha neza babandanya bakoresha neza cyane cyane ko babona ko leta yagize akunguro isaheriza iravye uko biciro bimeze
umwaka w'ishure watangujwe ku rwego rw'igihugu n'umushikiranganje w'indero François Habyarimana yahisemo kuja mu ntara ya Kayanza mu buraruko yagabishije abarimu baterinda abanyeshure n'abatakazi bakaja kwisuma amahandi
ko kwibagira gusubira kuvunira kagohe abarezi bamwe bamwe badakora akazi bajejwe usanga bigiriye gukora ibyabo bataye abanyeshure mu mashure bagacererwa canke bagasiba uko bishakiye pe nabo bayobozi canke abo bigisha bazohanwa hisunzwe amategeko nico kwibagira kandi kugabisha babarezi bataye umurongo bakagoba izo baragiye dusabye abajejwe indero intwaro n'ubutungane guhasha iyo ngeso iranduranwe n'imizi mu gihugu cyacu
ku rubuga rwe rwa Twitter Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse agira ati uyu munsi abana b'u Burundi batangura umwaka w'ishure mushasha ndabifurije amagara meza ubwitonzi n'ubwira kugira ngo bige bamenya kuko aribo kazoza igihugu cyacu dusabiye abigisha abarezi gukomera kwibanga bidasanzwe byo kurerera u Burundi eroje uri kaneza ijuru rya Amerika
Abarundi barenga 500 bamaze amezi abiri basaba buhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bakambitse mu nkambi y'agateganyo ya Sange baravuga ko bugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa inkuru turagezwaho n'umunyamakuru rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
Aba barundi biganjemo mu ntara cy'ibitoki bari gusaba ubuhungiro muri Kongo aho bakambitse muri Sange bamwe bari munsi y'ibiti abandi bari mu rupango mu gihe abandi nabo bari mu bihangare Shimira Imana Désir numwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo yageze muri inkambi y'agateganyo ya Sange mu kwezi kwa gatandatu avuye mu ntara cy'ibitoki komine Rugombo avuga yuko yahunze igihugu kiwe bitewe n'uko yahohoterwaga n'urubyiruko gushaka riri ku butegetsi mu Burundi
icyatumye mpunga jewe nakore umugambwe senere Abo tudasangiye umugambwe rero niho bantoteje. Ngo kubera tuzavuga ururimi rumwe, iyo bagiye mu myiyerekano jewe sindimwo, iyo bagiye mu bikorwa byabo jewe sindimwo, nico catumye jewe bacha banyamora nka ndomo. Kugira ngo bakomore, ntibakwirukana ku murango. Barakureka ukajyama mu nzu, maze kwinjira mu nzu, isazi n'ijoro cyangwa saa 5, bumva basibiye ku muryango bakwita imigere, soho tukumesure n'imvugo bakoresha. Hanyuma rero ubonye aho ucukaca wiruka, aho niho usubirayo ko nta mutekano wawe ubuhari.
Ku bwa siyo mana Elizabeth, wavuye mu ntara gitega nawe yemeza yuko yahisemo guhungira muri Kongo nyuma yaho umugabo we shimutiwe n'abantu bataramenyekana
baradutoteje tubayeho nabi abagabo barabomora babana tubafise uko ntibafise base niba base bazogaruka ntitubizi ubwo rero mudutabara mukadufasha impamvu natumye mpunga baratoteje umugabo wanje aromoka
avuye mu ntara abandi bamutoteje
mu ntara ya Gitega
ni bande bamutoteje
ntitubize tubaza kubomora inzu
gute
baraza bagabomora inzu ngo sohoka sohoka hanyuma mbere mu kugenda yanyuze mu idirisha ariruka
aba barundi bari gusaba ubuhungiro bara mu nkambi y'agateganyo ya Sange bagaragaza yuko ubugarijwe n'inzara kuko bamaze icyumweru badahabwa ibifungurwa
nagiye guhiga mu bakongomana akazi nakabuze ndavuyemo ndatasha ndi mutwana dutanu uyu munsi ngira dufungure ni ngorane
biragenda gute kugira ngo ufungure wowe
kugira ngo dufungure ngaho umuntu aragenda guhiga akazi mu bakongomani akabura akazi hari igihe utombora ugasanga uraronse wagura ku kajumbu umuntu agafungura
gusa bamwe muri abo barundi basobanura yuko kugira ngo bafungure barinda kujya gutera ibiraka mu mirimo y'abaturage b'abakongomani
hano biragoye ntujye ubona sohora isuka akagenda gukora hari gihe abagize amahigwa akaronka nk'umukongomani bamenyana ngaha akaba ari waza kumuha ako kazi ariko ngaha utarusa umukongomani mumenyana guha akazi ntugende uragenda itazi uraguma ngaho hanyuma urose nyine uraronka ukaronka umuntu akutwara ukagenda guhiga ibyo uragenda mugaba mugiye utagiye uca wirirwa inzara n'abana bakirirwa inzara nawe ukarara inzara
naze ibibazo biriyo cyane twiwe rero abagabo n'ikibazo kirekire cyane abadabona mitende urarengana gatoyi hari aho bita abadjeme cyane hanere aho nyine urafashwe hari nge waruze niyongero ufatiwe mu nzira kubera atakundi utari burari mu gahinga wemerwa ibarwa 2500 waronka ukamusigira mukabandanye ukahitubwira umwana byagenze kunanze kumererwa nabi ageza wakubiswe ufisa telefone aho gasize ngaho nyene nta duwe kwagushwa rufise ariko nta kundi kwagushwa kwihangana.
Frank Ngandu ahagarariye komisiyo yo gushinzwe impunzi muri sangi avuga yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu bamaze kwakira abarundi barenga 500 basaba ubuhungiro. Andi makuru ava mu gihugu cy'Uburundi yemeza yuko muri abo barundi baza gusaba ubuhungiro biganjemo mu ntara ya Cibitoki bahunze inzara bitewe n'uko imyaka bahinze yishwe n'izuba ryinshi ryavuye. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tukomereze muri Tanzania, aho leta yongeye gusubukura gahunda yo gucyura impunzi z'abarundi zifuza gutaka ubushake bwazo. James Joven arakomeza.
Abari mu gihangare bategereje kuzotahukanwa kwa kabiri no kwa gatatu imiryango 120 igize abantu 485 biyandikishije ku bushake bwabo mu kiringo cy'amezi 8 ashize. Benshi muri bo bagiye kujya mu ntara z'amakamba, Rutana na Ngozi. Mu nama n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU gita ku mpunzi ku isi ya SER, Philip Grandi, aheruka kubera mu nkambi ya Nyarugusu, impunzi zasabye ko leta ya Tanzania yokoresha inzira zose zisabwa mu gukemura ikibazo cyo buhunzi, ariko biraboneka neza ko bitazoshyirwa mu ngiro vuba. Gusa muri kino gihe amabi yakorewe impunzi yariyongereye ku rugero runini, kuburabuzwa no kugabanya imfashanyo zigenewe impunzi. Leta ya Tanzania iheruka no kugabisha impunzi ko ataburenganzira bafise bwo gutwaza amakinga n'imoto hagati mu nkambi, naho byabafasha cyane mu kunyarukana abarwayi n'ibintu. Aba ni zimwe mu mpunzi twasanze mu gihangare zirindiriye kuzotahukanwa mu gihugu cy'amavuko. Hari abanezerewe, hari n'ababona ko batahukanwa ku ngufu.
Ngwiri turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi, mu gihugu cyatwibarutse. Kweri ndabyiteguriye neza, ndetse nubwo tuzoba dushyitseyo tuzoteza kubana neza n'abo dusanzeho, ndetse dukore imigambi iteza igihugu, ndetse dusenyere ku mugozi umwe.
Ariko kubona wo kwica icyo wakijije nk'inkuba yoyigwa ikahe gahoze imirima hanyuma ikongera ikayica mu nyuma, cyo nosigura mu uwo mugani ni uko mbona kwa bamwe twahunze mu bibazo bitandukanye. Twari tuzi yuko dushyitse mu gihugu cy'amata n'ubuki nk'uko bari batwakiriye tugashima, tukamenya yuko nk'uko twabivuze n'ejo bundi mu nama makazi yari yadutumiye ko twashima yuko ngaha botureka natwe tugaturiya, kuko iyo twavuye siheza naho hoba heza bamwe bafise ibibazo byinshi bibagoye. Aha twari twiyumvire yuko bo duha natwe ubwicaro, kuko aho twirukiye si vuba gutaha. None twogira gute ko ata kundi tutoharira?
Gusa izo mpunzi zisaba ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi HCR gukurikiranira hafi agateka k'impunzi. Zisanga leta ya Tanzania ikwiye gukurikiza amategeko agenga impunzi no kubandanya iha ubuhungiro impunzi zose zibona yuko icyo zahunze nk'ikitarakemuka.
Badufate nk'uko turabavuka gihugu twavutse mu gihugu cy'Uburundi, turahunga nk'uko abandi bose impunzi zose zihunga. Batwakire neza, bongere batwongereza agafashanyo kariho dufasha tukamara iminsi dufashwa, bongere baduhereho n'imiti nk'uko twavugwa, kongere tuvugwe nka kurya naha twavugwa.
Icyo dusaba UN ni uko yodukingira kweri, ikadufata mu mugongo karaba yuko twoba dukingiwe, bakaraba ukuntu bodukingira kweri bikwiye, kuko turabona yuko umenga ataturengeye, kuko ntitubona ingene bimeze n'ingene bizotinda bihera atari bo badufashe mu mugongo.
Akabona hotelera leta y'u Burundi nitwongeze ifashanyo kugira ngo nabo abantu bavuga yuko batotaha ahubwo boje mu zindi nkambi nabo babyiyumvemo nkanje batahe.
Umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU gita ku mpunzi ku isi ya SER, Philip Grandi, mu nama aheruka kubera mu nkambi ya Nyarugusu, yavuze ko mu mwaka uheze yakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi yasanze hakira utunenge twinshi mu bijyanye n'umutekano ukwiye. Kubwiye mpamvu yashimangiye ko HCR iminsi yose izobandanya umugambi wayo wo gufasha impunzi zose zisanga ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka nk'uko bisabwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Mu bitigira ibishasha byatanzwe na HCR tariki 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2022, impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania ni 145,000 188 gusa kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, kubw'Ijwi rya Amerika.
Mbere yuko dusezeranaho, tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Mu Burundi kuri uyu wa mbere mu ntara zose z'igihugu habaye amatora y'urwego y'abagize urwego ruzaba rushinzwe guca imanza no gukemura impaka ku mitumba mbere yo kwitabaza inkiko. Mu Burundi kandi aho umwaka mushya w'amashuri watangiye kuri uyu wa mbere utangiye mu gihugu havuga ikibazo cy'amashuri menshi adafite ibikoresho bihagije n'ubucucike bw'abanyeshuri mu byumba by'amashuri. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho twabwiye ko Abarundi barenga 500 bamaze amezi abiri basaba ubuhungiro muri icyo gihugu bafite ikibazo cy'inzara. Mu mahanga Uganda yishyuye igice